uduce twasinzika ku rutundi n'inyempundu rukombe na gikomero turi muri zone nyamakarabo muri komine ya Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi bamwe banyagihugu bahaba bavuze uko vyagenze
imvura yatanguye kugwa nka saa moya z'umugoro hanyumiragwa hanyuma twumva imisozi itanguye kubomoka hanyuma itanguye kubomagurika turatelefona abo hirya no hino bamwe baravyuka turababwira ati nyamara rero mwicunge mubwira bari mu myonga hanyuma baze baragerana baja hamwe hanyuma turagerageza turababwira tukuma twumva ibintu bihomagurika hirya no hino induru zivuka urabona hariho benshi bariko barazura ngaho hariho n'abandi nyene hariya bazuye umutamwe yapfuwe yitavye Imana n'abandi batatu hariya nyene majepfo bongeye gupfa nyene umwe ariko bamuhize wa
Vuga hano hari umuryango w'abantu indwi bose nta numwe burana kwari ko barabazu iyo byo byagiye bibahamba imisozi yose yamanutse higi imisozi yose yamanutse nta murima n'umusigaye nta nukongera kurima
ibihomoka byahomokeye ku bantu abantu benshi bapfuye byakomeye abandi nabo turiko turabajyana kwa muganga ararembye cyane uriya yarafise umwana mu ntoke nyina yabaye umutwaze ubu nawe tumujyanye ubu hariyo n'abandi babiri bakirepfo ba tararonka babatabariza nawe ndibaza mwoza bogenda bakaza kubatabara umuryango wacu turasigaje abantu batatu bapfuye hariho n'abandi batanu mu rukondo bapfuye hariho n'abandi bihomere bane bakiri inyuma yabaye gitumbuka kuko n'imvura nyinshi yaguye imisozi itangiye kusidagurika isidaguritse rero amazi aratemba menshi cyane abantu benshi barapfa abandi n'inkomere nibatiko tajana kwa muganga
umukenyezi nawe yigana ivyo yabonye mu mihana itandukanye yatangajwe n'ivyo yiboneye n'amaso
uruko rumwe kwarimo nki inzuzi ingahira abana benshi nk'abana bane ubundi yarafise umwana umwe umugore n'amagabo bose n'ubundi umugore nyene yarafise abana babiri n'abandi bana batatu bose bamaze gukubitwa n'ubwo ruzi bagiye abandi bane baciye bahambwa n'igihomoka nyene mayo maze bariko barabazura abandi batatu harimo n'umunyeshuri yariga mu mashuri makuru nabo kandi bariko barabazura hariho n'umugore n'umwana mutoya nabo abana bamwe bacitse ariko nyamugore nabo bariko baramuzura n'umwana imirima nta kintu na kimwe gisigaye ahubwo natwe twagiye guhungira ahantu ku misozi miremire hakaguma haturagurika turabura ahantu duhungira twe twarokotse twagiye ahantu hari nk'amabuye niho twagiye guhagarara impande y'amabare ku gasantere kari kahasigaye nayo imisozi yose n'amazu n'amabati nta n'ikibanza wowe ukimenya kihari ntiwomenya ahantu haba hari habayirutse bagaragara atagira agahuzu basahuye abana gusa ubu unya abantu bose nta n'agahuzu bafise nani kintu na kimwe bafise ubu
abandi bavyeyi nabo nubwo barokoye bimwe mu byo batunze bemeza ku buzima bwabo butazosubira kuremera na vuba
ajya mu bimanga nyakarokoye agahanga none utwe n'utuntu turokoye natwo tudukoresha
jewe igihomoka cyaguye hejuru y'inzu mu ibarabara ndahunze mvuye mu rugo ndiko ndasembera mu mihana izi mirima yanonekaye yangiritse ibiharage yose byose twa igomba kuzokugusarura imirima itatu yose je yangiritse yose yagiye inzu yanjye yose iragiye mubona cyo ndonka nzobamo
umwana tubana inzu yahomoke n'ibintu mugabo umuntu namurokoye nayo jewe igeretswe ko n'intude ntiyahenese ngo iryame hasi igiharage kimwe kiva nubona rujya runtu iyo rwapfuye rwashikanye mu ruzi atagaharage kamwe sigaranye nayo icibagiwe co n'udutoki
mu mwanya wa mbere igipolisi cyari cyavuze ko abahitanywe n'iyo mvura y'isegenya bagera kuri 38 amazu atazwi igitigiriye n'imirima navyo birononekara mu nyuma ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikanganji bw'umutekano cyavuye cyandika ko amaze guhitanwa n'imisozi yishitse ari 26 indwi barakomereka abagera ku 10 nabo barabugwa irengero gushika mu ntango z'umuhingamo Desirendagije Imana umwe mu bajejwe intwaro yemeje ko bapfuye bagera ku 28
bari mu gacimbiri ka Rukombe na gacimbiri ka Nyimpundu bamwe bariko bazora mu mazu mbere hariho n'abandi batarigira baboneka kandi atari bakeya mbere bagiye bajana n'abagore babo n'abantu kugeza ubu bamwe bagire baca mu mazika abandi banabo bariko bajana indembe kwa muganga
abatekejwe izabo basaba leta kubagarukirako
dusaba ko leta yotugerako tukaro abamwe bakaronka bakabatabaza nk'agahuzu abandi bakaraba nk'uko nkaho bodushira kuko aho hantu nta kibanza kizosubira kuhaba ahantu hose hatengaguritse ahantu umuntu yoronka ashira na burende
icyo dusaba ni uko leta yotugerako kugira ngo itugarukireko na cyane cyane ko imisozi n'indimiro zose zaheze wanashaka nta n'imirima benegihugu bagisigaranye kugeza uwo mbere wanashaka n'abenegihugu basigaye nta n'amazi bashobora kunywa ya Rusengo aho ni barabara kugeza ubu ntushobora kurengana
buramatari w'intara ya Cibitoke arabahumuriza Joseph Teriteka yizeza ku buryo bwose bukenewe buriko burarondererwa kugira ngo ntiyagire abantu barara mu gahinga Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.